Nukuvuga yuko mungano yugawe twebwe abanyagihugu twagereye ibibazo bikomeye. Ica mbere turonka ububwishaza tuca tubura ico gukaba kari ivyo gukaba vyahora biva hariya mubaha bakabizana muri mungano natwe tukabashira ubushaza hagashabaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya aza arakaba n'izo yaronka kwisitowa
vyukuri banyakuba kwa bari hejuru bo muri Tanzania ni muturabire mudufashe n'ukuri turagowe
kuri twebwe impunzi twahungiye muri ikambi ya Nduta mu byukuri twariko turasaba nk'abatanzania bene data ko mu gihe boba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ivyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti vyukuri mwoba mugize neza bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari vyinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe
umutekano n'uw'igipolisi iyo mungano ntiwo kwinjira batagusatse ugenda hose barimwe barakubona hama ugashikaho bakagusaka mu isoko haba harimwe abapolisi none uwo mutekano n'abapolisi bawonona n'abarundi bawonona ni bande bayinzizamwo kutabarengana namba nikibi kiba kiba mwijoro none abo bantu ko bizira mwijoro bagakora ikibi bakisubirirayo n'ukuvuga ngo bitegwa na mungano bitegwa n'ibisumwa tuba twasumye hariya eka nukuri turagowe uyu mwunyu mwaduha nurushirumwe none woye wo wuju kwezi kose kwa kumusi kabiri kabiri nukuri uri murabira babira baho utu tumesa niho twagenda tugasamba tukagira ati ehe kumbure ari numuha muhujije akakubara turazu ukori wanje ndagupimira hurima hama nzoja ndaguhereza imyumbati ushira abana none nukuri dupfire hano ico ntikibaho nukuri
abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari dufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania vyashika iyo umurundi umurundi afise ikibazo canke akagenda mu isoko yasuma utwo abonye bigatuma nukuri nkarwebwe nk'abarundi tunezererwa no kubona yuko menga tubayeho nk'abandi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki
nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi mu gihe boyugurura n'ingoga byo dufasha kugira ngo tuze turaronka icyo kujya cyo dukaba injya turonka ku isi towa kuko ntitu nta buryo bwo kubundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ibyo tujya kandi kindi umuntu ntashobora gukenera ibyo kujya gusa hariho n'utundi tuntu dukenerwa ari nk'ibi nk'uturato kuko urabona aha mu nkambi nta birato dupokezwa umuntu ashaka gukenera ikofera yambara ibyambagwa nubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura ibirato ntabwo twabirose ibyo turashobora kubikenera mu gihe iyo mungano yobihari
rero turasaba ko bobugururira mayira muzoba mukoze mu byukuri nitworonka ukuntu dushima ahubwo reka dushime dukenguruke n'ibindi biri imbere bizogenda bitunganywa
rero icyo twasaba leta ya Tanzania n'ubutegetsi busanzwe bwa hasere ni uko bodufasha bakagira umwumvikano mu ngano ikaboneka aha mu nkambi nubwo byoteba bakabigerageza bikihuta kugira ngo turonke aho dushobora gusumira akantu kose dushobora kwipfuza.